Gushika muri ndamukiza na ruheshi umwaka w'2023 abarundi bahunguka baca ku mupaka wa Mugina muri mabanda y'intara ya Makamba ibarenga 500 kundwi muri uku kwezi kw'indwi na 8 kundwi harakigwa abarenga 2000 kuri uyu wa 2023 myandagaro hakiriwe abagera ku 1096 hakaba hitezwe abarenga bo gato mu mpera z'inondwi nyene amamodoka z'anyabo bahungutse abarangururana igita cha mabanda aho nabo bashika bakigwa bakerekwa aho barara hanyuma bagafungurirwa mu minsi 2-3 bahamara baba bariko barandikwa hakoreshejwe ubuhinga bwa none kugira ntihagire abakina ico bita makanaki. Makanaki ni guhunguka hanyuma ugasubira mu buhungiro kugira ngo usubire guhunguka habakongera iyindi fashanyo igenewe abahunguka barahabwa impamba zigizwe n'ibifungurwa ibikoresho byo mu nzu amasabune n'ibindi bindi hamwe n'amafaranga arenga 500 by'amarundi kuri umwe iyo agize ukikwa n'amagara avurirwaho nyene nayo mugihe hadutse amatati hagati y'abahungutse naho nyene mu kigo c'Igitara harababijejwe babumviriza bakabatunganyiriza intara yakira abahunguka benshi ni Makamba nko kuri uyu wa 2023 hahungutse abanyamakamba 409 abanyaruyiga 183 abanyacankuzo 160 cenda abanyamuyinga 126 n'abanyarutana 123 abandi bake bakaba bava mu zindi ntara. Inyuma y'iryo yandikwa n'itangwa ry'ibikoresho n'imfungurwa abo bahungutse baca baronswa imodoka zibashikana mu migwa mikuru y'amakomine hafi yaho bahunze bava. Kabura Bienveni yari mu bahungutse kuri uyu wa 2023 ati ubuzima bw'ikambi bwarahindutse cyane
muri rusange bwari kiza muri iyo myaka yahera 2015 ka 2018 tugihabwa ingazi kwiye ariko ubu nta kwidegenza kwahari kwari kujya nyene UN icapa umuntu nta maboko ata maguru kwari kujya nyene muri make we watega mashi byo baguha ariko nta bindi warure kuri buri buronderereme.
Mugenzi wese abushimike Ramazani ati mungutse kubera mbona mu buhungiro atatera mbere nshobora kuronkerayo.
Sena isemo guhunguka kwere kuko nabonye ubuzima ubwo muri Tanzania buri tofauti n'ubwo ngaha mu Burundi ko muri make bamwe twari tubayeho nabi kuko nta masoko twagira nta mwitegemezo uriho nta rukwi wose nyo muri make ngo ukuri nyuma y'ikambi ngo uzane mu nkambi mu cyo gusenya.
Ndarishikije Michel nawe ati imfungurwa bari basigaye baduha ntizari zigikwiye imiryango
sanswe ntabwo twemerewe gukora kiretse batwarize twakwari twakora bidashyira mu mategeko twari twemerewe gupokera gusa tukarya bya pokewa gusa sanswe waba haba gushyira gucingero cyangwa kurima cyangwa gusohoka n'aho haba gusenya washyira guhura n'ingorane nta kimwe cyari cyemerewe gukora imwe twahura nazo indya zari zike baduha indya z'iminsi 2008 ariko nawe twagerageza kurya duke zamara iminsi 14 guse iminsi 14 taroze gucingero washyira gusa tukaryama.
Aho mu ikambi na worora gatungwa hagakuze kandi baguma mu bwoba. Esperance Nizigiyimana
ariya mwana ari kwa na soko cy'icyamu ke mu soko bagufashije cyangwa nta n'ikintu na kimwe ndimo nari na kimwe umuntu akora n'ikintu umuntu nari oya nta muntu umuntu akubwira nta n'ubuzi nta n'imwe nta na kimwe kere kimwe ko yonye ngo nagiye gusenyera muri kaka kugira bakamufasha bahisemo kuruta mu gihugu cy'iwanyu kubera umuntu ari ahantu atari iwabo aguma hari afite ubwoba bahisemo kugarukira iwacu.
Tuyisenge Aisha nawe ati bamwe bafatwa no ku nguvu nico gituma duhungutse.
Narabyumvise kuko birakaze cyane nyine ugiye mu ipoli baragufata ku nguvu hari igihe baca uca wirukanka ku bitaro kugira urebe yuko bakwicira imigera baba bakuteye mu mubiri yari habaye nabi kuko nta mwidegenze twari dufise kene mu isoko kwari kukwirukana ukwiruka baje ugasanga wikubise hasi ubwo nyine no ku bitaro ugwaye umutima ukaraba.
Hari n'ababyeyi babonye ko indero y'abana babo iriko iratituka bahitamwo gutekera barataha naye ababyeyi bashaka ko abana babo babandanya amashure bahisemo kuva mu buhungiro kuko inyigisho mu nkambi zahagaritswe. Gwasa Etienne
yewe cyatumye munguka byabanye nyene niko nyene tubona indero nyene mu bana iteretunguka kubera batubwira turi mu nkambi yuko abana ngo batazosubira kwiga ngo bagiye kubihagarika kandi twashaka yuko abana baguma babandanya nyene bige kubera n'iyo terambere ry'abana nyene ubute terambere ry'abana nawe kadoda kumugabo mu rugo nyene ubukabuze nyene
Nizigimana Shadrack w'imyaka 20 yarageze mu mwaka w'icenda mu nkambi Inyarugusu amaze kumva ko atakibazo cha leta kizosubira gukorerwa mu nkambi nawe nyene yahisemo guhunguka agasaba ko batomusubiza inyuma mu mashure
nje ngaha ntangurire mu w'icenda bivanye n'ahantu ndagiye bace bavuga ati wewe subira mu windwi for example canke bakambira nsubire mu munani rero nkaje ubona igikuriro urabona uko babanciye intego cumenga ndo ndabivamwo nivyo guheba
Mugenzi we Bienveni Kabura yahunze ari munyeshure yahisemo gushinga umuryango umusahunguka ageze igitara yabwije urya America ko atabyo kwiga kirimo ashima gukora kugira ngo atunge umuryango
Mubyo natwe tuba tuvuga ati tuje kwifashisha mu gihugu c'amavuko batabidukundira baduha ibiro kanaka ku muntu umwe abantu babiri batatu kuduga hari ibiro tugenda dutegekwa yatutarenza
Ico barundi bahunguka bashima nuko garuka mu gihugu cabo kugushaka kwabo nkuko byemezwa na Gwasa Micheli
kibitwa ati wakwamo na yuwe na leta ya Tanzania ta y'Uburundi na yuwe nibifatanya bavuga ko mu gihe waramahoro bashobaye ko dukwiye gutahwa ngo tuze ko igucacu tumba turabinezeye batubiye ko umutekano meze neza bica tufaringa kuya ntiyawe duta nyene hawe na bene bacu bari bantanze gutaha nanye ngenda bakurikira niyo bampaye bambwiye ati bimeze neza nimuze
barashima kandi ko bahabwa umwanya wo kwitegura bagatekera utwabo hafi nka twose bamwe mu bahunguka basaba ko boshika babandanya imyuga yari isanzwe batunze mu buhungiro Samushimike Ramadani yakanika makinga akifuza gushika yinjira mu mashirahamwe yabo basangiye umwuga
kugira rero ugeremo sindamenye no mu Burundi mbega ngo bimeze gutya bisaba bibaye ngombwa abo bantu kabubegereye niho byakunda mugabo nka twe tuba turi bashasha nta mashirahamwe tumenya ngo arakurikirana abo b'imyuga uko ndazi iyo wibumbi yo mu materambere usanga bamwe baragize udukoperative ari ukurima ari utwugaruna kadutandukanye ari ukorora ari ukugiri kugira rero turonka iryo shyirahamwe riba ribakurikirana niho hari ikibazo nka twe tuba turi bashasha dushyitse nta aderese muri make turaronka kugira tumenye ngo mbega twosha twicara hehe kugira ibyo bintu tubikurikirane
Ku ruhande rw'abasangwa irihora keri aranezerwa no kubona abo bahora babana batahutse
sinabyakiriye neza kandi nabyakiriye njyohewe kandi ndanezerewe kandi ngize murare imidasanzwe tuba abagenzi b'iwacu bacu ndetse nabonye imwe n'abo twabona twahora duhana amazi tubana neza nk'uko twahora tubanye bikorwa n'ubwa n'ubwambere kuva no mu nkambi hose agakira kimeje se n'umunyu tudosabana nk'uko twari dusanzwe tubisabana
Ku makenga ko bashobora kubana nabi n'abahungutse bivuye ko boba barahinduye imico iriho rakeri agira ati
itse nacyo kwesha uko mumaze kubana muratina mukamenyerana mugasanga zange seza hari ugasanga barateze ngo siba mugaca musubira hamwe nyene bakavuga ati reka twese turi hamwe ubu nta kikira ntibyo twese twicare hamwe twumvikane ugasanga rero turiho turahuriza muri nyene
Antoine Ntirandekura ajejwe ibijanye no guhunguka mu ntara z'ubumanuko amenyesha ko mu bituma abarundi bahunguka ku bwinshi harimo nuko ibyo gutekeregwa byiyongereye
kare mu minsi heze umuntu umwe yari yandikiwe mu 400,000 y'amarundi mugabo umuntu umwe usanga ari mu 560 naho 172 biciye bihurirana n'utundi tuntu twagiye turabura mu byo bategereza gutekeregwa by'ibifungwa n'ibitari bifungurwa usanga umuntu umwe ari mu mafaranga ashika mu 700 y'amarundi keshi iyo tugiye turaraba nk'umuryango w'abantu 13 usanga ugwa mu miliyoni zishika 8 ugenda utekeye bisigura ko mu kibano bashitseyo badashika basegerereza
asaba abahunguka gushika binjira mu makoperative asanzwe yarashinzwe ku mitumba kugira ngo bamenyere kubaho no kubana n'abandi kanatsinda barafasha amakoperative arimo abahungutse
Nka leta y'Uburundi bishije mu bushinwa bw'intwaro ati mu bwitambere usanga umutekano mu buyobozi bukuru jeje gutakana impunzi no gusubiza mu zateshejwe natwe hari ibyo duterera turavye amakoperative y'abasangwa n'abahungutse bagiye hamwe turafasha iyo koperative turamaze gufasha koperative 18 ziri mu ntara 18 z'igihugu kandi zifashisha amafaranga atari make turaziha miliyoni 5 5,500,000 muri koperative imwe mu ntara tuba twatoye nka koperative tubona ko iri mu nzira z'iterambere kugira ngo tuyirane kamire nayo.
Kubijanye n'abanyeshuri bahunguka bashika biyandikisha mu mwaka bari bagezemmo bakabandanyiriza aho bari bageze igihe naho hadutse amatati hagati y'abahungutse n'abasangwa aho bashikiye hari imigwi yashinzwe ku mitumba ejeruwe kumvikanisha batase kandi bidaciye mu ngimba. Cherive Ndayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.